Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanya kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri beneza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 14 ukwezi kwa mbere umwaka 2018 muri kumwe na Federica Nkurikije.
Twaje kurondera kaisase tuva muri komine Nyabirawa bivuga twaciye kumusaga ari anyeza kinindo kuyandi masasho nari akuri mogaso twabuze.
Uyo ni umwe mu bantu bavuga ukuntu ikibazo cy'ibitoro cabaye ingorabahizi ku masitasiyo mu Burundi. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye ingingo yafashwe na Leta ya Congo Brazzaville kurangiza uburenganzira bwo kuba impunzi ku Banyarwanda bari batse indaro mu cyo gihugu turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Kumusi wakatanda tu imiryango itegamiye kuri leta muri Congo Brazzaville yari yamirije icyemezo cha leta ico gihugu gishira mu ngiro ihagarikwa y'uburenganzira bw'abanyarwanda bwo kubandanya bitwa impunzi mu cyo gihugu. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa ari Kigali mu Rwanda.
Imiryango itegamiye kuri leta kuri wa gatandatu Brazzaville mu murwa mukuru nibwo yamaganye icyemezo cy'abategetsi cyo gushyira mu bikorwa ikurwaho rya stati y'ubuhunzi ku bihumbi bisaga 8 by'impunzi z'abanyarwanda zihamaze imyaka isaga 20. Imiryango itegamiye kuri leta ihangayikishijwe n'icyemezo cya leta ya Congo gishyira mu bikorwa ikurwaho rya stati y'ubuhunzi. Iyo miryango irasanga bishyira mu gihirahiro impunzi z'abanyarwanda 8,860 bahindutse abimukira nk'uko bigaragara mu itangazo ry'iyo miryango yashyize ahagaragara. Bwana Loamba Moke, perezida wa ADHUC, ishyirahamwe rirengera uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu, yatangarije ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko guverinoma igomba kwisubiraho ku cyemezo cyayo yafashe. Mu itangazo rya vuba kuri icyo cyemezo ryasohotse ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12/2017 kugukuraho statu y'ubuhunzi ku mpunzi z'abanyarwanda ziwa muri Congo, leta yari yavuze ko abantu batazemererwa gukomeza kwitwa impunzi kuva ubwo bazaba bari ku butaka bwa Congo mu buryo bunyuranije n'amategeko. Kuri leta ya Brazzaville, kubwo ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda harazamuka ibibazo mu rwego rw'amategeko, haba mu kwinjira mu gihugu, kukibamo no kugisohokamo ku banyamahanga. Bwana Aime Armel Malela, uhagarariye amasezerano arengera uburenganzira bwa muntu Konado Mumpine, yatangarije AFP ko iki cyemezo kitemewe. Arasanga gufata icyemezo nk'icyo muri ubu buryo yishyira impunzi mu kaga. Kuri Bwana Malela, umuti wa nyawo w'ikibazo waba kubatuza cyangwa kubashakira ikindi gihugu kibakira. Mbere y'itariki ntarengwa ya 31 z'ukwezi kwa 12/2017, impunzi z'abanyarwanda 104 gusa nizo zashoboye gutahuka ku bushake mu gihugu cyazo. 18 bo batse ibyangombwa byo kuba muri Congo nk'abene gihugu, mu gihe 82 bo basabye ibyangombwa by'ubuhunzi kugeza mu 2020. Ibindi 8,660 bo baraho nta stati baranga. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 yahitanye abasaga 800 barimo n'abahutu batari bayishyigikiye, ababarirwa mu bihumbi bahungiye muri Congo Brazzaville, igihugu gito cyo muri Afurika yo hagati cyari gituwe n'abaturage bagera kuri 5,000,000.
Urakoze Eric. Tukivuga kandi ku kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda, ibihugu bya Afrika byakiriye ku buryo butandukanye ingingo y'ibiro bya ONU byita ku mpunzi na leta y'u Rwanda cyo gutahukana impunzi. Umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda, Claude Munyamagana, ari Kigali muri iki gihe, niwe yaduteguriye inkuru.
Ishami rya Loni ryita ku mpunzi rivuga ko abanyarwanda bahunze mu 1959 no hagati y'igihumbi 1994 n'igihumbi 1998 batagifite impamvu zo kuba hanze y'igihugu cyabo kuko icyabateye guhunga kitagihari. Ku bw'ibyo, guverinoma y'u Rwanda yakoze ibishoboka byose yumvisha HCR n'ibihugu byakiriye abahunze ku Rwanda rutekanye, bityo ko nta mpamvu baguma mu buhunzi. Byanatumye bavanirwaho sitati y'ubuhunzi ku itariki ya 31 kuboza umwaka ushize. Nubwo bimeze bityo ariko, Uganda yo yiyemeje gukomeza gucumbikira abanyarwanda bahunze kuva mu 1959, ivuga ko igihugu cyabo kitaratekana ku buryo bataha. Musa Echweru ni minisitiri wungirije ushinzwe ibiza n'ibibazo by'impunzi.
Rwanda still has refugees here in Uganda and I want the international community.
Rwanda ruracyafite impunzi hano muri Uganda kandi ndifuza ko umuryango mpuzamahanga utanga umucyo kuri byo. Umuryango mpuzamahanga n'u Rwanda by'umwihariko bakomeza gushyira igitutu kuyubahirizwa ryikurwaho rya statu y'ubuhunzi ku Banyarwanda, kandi bamaze igihe babisaba. Kuvanaho iyi statu bizaba bivuze ko Rwanda nta mpunzi rugifite ku isi. ukuri nuko ikari icyemezo cya politiki umuryango mpuzamahanga wafashe. Nyamara n'ubu haracyari abahunga u Rwanda. Turacyakira abantu baza gusaba ubuhunzi muri Uganda kandi bahunga u Rwanda kuko barenganywa. Ubu tuvugana 18,000 by'abanyarwanda ni impunzi hani wacu. Muri bo hari nabaje mu mezi cyangwa mu myaka mike ishize, kandi harimo abana, abapfakazi n'urubyiruko. Rero iyo umuntu aje ahunze yaba aturutse mu gihugu cy'inshuti cyangwa tutarebana neza, akatubwira ko iwabo ahigwa, nta kindi dukora uretse kumuha ubuhungiro.
That is being persecuted at home. We have no choice but to grant that person asylum.
Abajijwe uko Uganda izakomeza gufasha impunzi zikuriweho ubuhunzi n'urwego mpuzamahanga rubifitiye ububasha n'arwo rwemeza ukwiye kwitwa impunzi, Ministre Echora avuga ko bazavugana na HCR.
UNHCR, once they take a position, it doesn't, that position is not written on stone.
HCR ni bara nafashe icyemezo ariko nticyanditse ku mabuye. Yakwemera nayo kugihindura. Oni ni urwego mpuzamahanga rushinzwe kurengera ikiremwa muntu. Ntirubereho kugengwa n'iteka cyangwa ibyemezo. Niba rero oni yarafashe icyemezo ariko twe nk'igihugu cyabakiriye tugasanga kidakwiye, dufite uburenganzira n'ubushobozi bwose bwo kugira Geneve ku cyicaro gikuru cya HCR tukayigezaho icyifuzo cyacu, kandi nta yandi mahitamo igomba kugira uretse kwemera ibyo tuyisaba. Impunzi ziri muri Uganda zakunze gutaka umutekano muke, zivuga ko hari abaturuka mu Rwanda bagashimuta cyangwa bashyicira bamwe muri bo ku butaka bwa Uganda. Uganda icumbikiye impunzi nyinshi ziganjemo iziva mu bihugu bituranye n'ibya kure, ivuga ko itazagurana umutekano w'impunzi umubano mwiza ifitanye n'ibyo bihugu.
We cannot just start arresting people and
ntabwo dushobora gufata impunzi ngo tuzirukane kugira gusa ngo tunezeze u Rwanda. Oya, yego, ibihugu byombi ni inshuti, ariko ni inshuti nk'abaperezida. Twe nk'ubuyobozi bw'urwego rushinzwe kureberera impunzi tuvuze ko guhera muri uno mwaka nta muntu n'umwe uzava hanze ya Uganda ngo aze kugirira nabi impunzi cyangwa zitera ubwoba ku mpamvu iyo ariyo yose. Nta n'umwe, waba uturutse Juba, Addis, Asmara, Kigali, Kinshasa cyangwa Mogadishu, umuntu azajya ahunga tumwaki. Akazi kanyu ni ukurinda igihugu cyanyu. Cyakora natwe ntituzemerera impunzi gukora politiki ku butaka bwacu zishaka guhungabanya ibihugu zaturutsemo. Tuzabyemera. Icyo tuzakora ni ukubakira tukabitaho, tukazabafasha gutaha neza ibihugu byabo byatekanye.
That we will not allow. So ours is to look after them until their country is normalized, then we help them to return in dignity.
Ministri kandi yahishiye ko mu mwaka ushize guverinoma yatangiye kwiga ku kuntu yaho ubwene igihugu bamwe mu Banyarwanda by'umwihariko bamaze imyaka myinshi. Mu ruhando mpuzamahanga, Uganda ishimirwa kugira politike nziza irebana n'impunzi, kuko izemerera byinshi birimo gutembera, kubona imirimo, amasambu yo guhinga n'urwandiko rwo kujya mu mahanga ruzwi nka pasiporo. Kandi guverinoma y'iki gihugu ivuga ko aricyo cya gatatu gicumbikiye impunzi nyinshi ku isi. Hagati aho ari ku gihugu cya Zimbabwe cyo kiri mu nzira zo kwirukana impunzi z'abanyarwanda zikirimo, nyuma yaho HCR itangaje ko igihugu cyabo gitekanye. Ku bwa minisitiri ufite imibereho myiza y'abaturage mu nshingano Petronella Kagonye, igihugu cye kiri mu burengerazuba bwa Afurika cyatangiye inzira zemewe n'amategeko zo kubahiriza icyemezo kibambura sitati y'ubuhunzi cyatangiye kubahirizwa ku itariki ya mbere Mutarama uyu mwaka. Ministri Kagonye yabitangaje ku wa kane w'icyumweru dusoza ubwo yaganiraga n'umuyobozi wa HCR ku mibereho myiza y'impunzi. HCR yavuze ko icyemezo cyambura sitati y'ubuhunzi impunzi z'abanyarwanda cyubahirizwa ku isi yose, kuko igihugu cyabo gifite amahoro asesuye, kandi ibihugu binyamuryango bya Loni byose bitegetswe kubyubahiriza. Ku itariki 30 z'ukwa gatandatu mu 2013 nibwo HCR yemeje kurwaho rya sitati y'ubuhunzi ku Banyarwanda. Ni icyemezo kireba bahunze kuva mu 1959 kugeza mu kuvuza 1998. Impunzi z'Abanyarwanda zigera kuri 564 zituye mu nkambi ya Tongogari iri mu birometero hafi 500 uvuye mu burasirazuba bw'umurwa mukuru Harare, mu gihe abandi babarirwa mu 1000 bikekwa ko bari mu biturage bivanze n'abanyagihugu, naho abandi bigiriye muri Afurika y'Epfo babonye yubahirizwa by'iki cyemezo ryegereje.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amastasiyo menshi yari mu gisagara ca Bujumbura nta gitoro co mu bwoko bwa essence afise aho kibonetse, harangwa imirongo y'amamodoka n'amapikipiki, ariko gica gihera bose bataronse. N'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Raymond Zimana ari i Bujumbura mu Burundi.
Henshi ku mastasiyo atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura nta gitoro co mu bwoko bwa essence kiharangwa,
aho twaciye bavuga ko nico bari bafise caheze mu gitondo bakaba bari ko batanga amazutu gusa nko mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura muri komine Muha station imwe gusa niyo yariko iragitanga abari batonze bemeza ko ikibazo cha essence kitoroshe ntibari bizeye nuko bahava bakironka
twe twaje kurondera ka essence tuva muri komine Nyabiraba bivuga twaciye ku musaga ari anyeza kininde ku yandi masasho nari akuri moga sose twabuze mugo twashimye gushika ngaha anyugira turaye ko twaronka ka essence kugira turaye ko twakuyunga ngwa
ngiye ku musaga nsanga kirakamye cyandamanuka kuri station na umeho nta gihari cyandaza kuri station ngaha ariho twatonze urabona ko bari ko bavuga ngo adu hari igitukamira ko tukagara tarose
ibintu cyo essence je mu ntacyaba indasi kuko ahantu hose umuntu akiye ntagito umuntu ashobora kuhasanga nabwubwiye nsanga hari imiduga myinshi yanugazotunduka zocu yankajye n'umutagisimeni biragora nagosetse nk'ubu generali nuko cende umuntu waruguru ingozi kandi ho nta n'igituroho kigera kinaha bavrema aho
twaba ntacyo ku mastasiyo dukatona tukabura ibitoro kandi twaba turindire tukarinda tuhava rutaro sigito ngaho urabona turatonze hege turonka nige rutaronka tugataha
bo generali mvuye mu ruziba bambuye ko ngaha kihari ariko nashitse ngaha bacebuga kandi gisanzwe kihari
abo bunguruza abantu bavuga ko kuva ku wa kane ariyo essence yatanguye kubura mu gisagara cha Bujumbura bemeza ku ruhombo ari runini
eh agahombo yewe n'ubona agahombo nyene none rega twe tugigitoro nyene numva gitoro kitabonetse urumva tujya nawe urabyumva ariko bimetse kabisa nk'ubu urabona ya masageze tararonka ubona tuza gukora cyane
uruhombo ni runini kutusanga tugwa tudakoze dutondera ibitoro ugasanga utonze nk'amasaha 3 bakaca buga rushikiwe cyangwa utarashikirwa bose nawe akaca gusaba verisema kandi atawigeze uronka umaze umwanya muremure utonze ku masaje
ikibazo kigaruka ku ngaruka mbi z'umuryango twarutunze gatuma utabandanya neza
basaba ababijejwe gukora uko bashoboye kugira ico gitoro kiboneke ngo naho nimba bashaka kukiduza igiciro ngo bobikora ariko igitoro gikaboneka
nibaza yuko bari ku ntware babibona babona situation nyene meze bora abanyene bakabikemura nyene tukazatora ronka kabisa
twe dusaba ko botubwira nimba bakeneye kuduza igiciro baduze mugabo bareke kuduhangayisha niba kihari bakiduhe kitari nabo batubwiza ukura ati ingorane ihagaze ngaha kubijyanye n'igitoro
leta yoraba uko nibigenza tukaronka ibitoro nka twe kabashoferi umva tarose ibitoro shasha bigorana twesha tujya mu baraba
barakwiye kuraba kabisa igitoro cyobone tukasira tukanyesha nk'uko byamye umuntu acha bigenda neza
ubushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu bemeza ko ico kibazo bakizi Daniel Mitabakana umuyobozi ajejwe iby'igitoro muri ubwo bushikiranganje yatumenyesheje ko ari akagorane gato kabereye mu gihugu cya Tanzania amakamyo agipakirira uyu muyobozi yizeza abakoresha ico gitoro ko vuba kigiye kuboneka n'adatomora umunsi ikibazo cy'ibura ry'ibitoro cyaribonekeje kenshi mu mwaka uheze wa 2017 gushika naho ubushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu ufata ingingo kugira gice kibonetse gisabikanywe ingingo ubwo bushikiranganje bwavuye bukuraho ngo kuko ico kibazo cyatorewe inyishu I Bujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
urakoze remote bibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nkuko mubimenyereye iminsi yose kwa Mungu kuri isaha ni cha gihe cy'ikiganiro ntorere kazoza
amakuru makuru mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nk'aya mango sinkakaza Aliko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza.
Eh, erega mwarasize. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Reka ninyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Gitegurirwa na studio Ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Bakunze bikiyago cha politiki Ntorere kazoza cha studio Ijambo gisamiranira hano ku Ijwi rya Amerika Jerome Niyonzima ndabaramutse nongera ndabahikaze kandi abipfuriza n'umwaka muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani Mukiyago cha politiki Ntorere kazoza uno munsi twashimye kugaruka kubibazo n'inyishu umukuru w'igihugu yahaye abamenyesha makuru mugusozera umwaka mu kiganiro yagiriye mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Muri kino gice tugashimikira ku bibazo vyerekeye politike n'imigenderanire. Utangura gufata ijambo ni Thierry Kitamoya wo kuri radio nkuru y'igihugu.
Haherutse kuba amatora mu nama nshinga amateka ya Afrika y'ubuseruko, aho batora umukuru w'iyo nama. Mugabo abashinga amateka b'abarundi ntibitavye ayo matora, tukimwe ndetse n'abatanzania, ariko mu nyuma twarumvise ko abatanzania bahavuye bisubira ko baravuga yuko bemeye ivyavuye muri ayo matora. Mbega abarundi mu gihe hoguma uwo munyarwanda Rwanda tuzoguma twitabaye ibikorwa by'iyo nama tutabyitabye, ingaruka mubona ishobora kuba izoba iyahe.
Ibijyanye no gukunda duhagaze tuvuga yuko uwo batoye ntitumwemera kuko ntiyaciye amategeko, kandi tuvuga yuko twamaze kubyandika uko cyane ubuntu byagenze kugira ngo turabe ukuntu tuyubahiriza. Bakazora mu karuciye kuri n'ibyo bazodusigura abarundi, tutaguha n'abarundi tubabwira ati badusigure ko byagenze uko kwezi kini. Nisho rero niba dutange niba inyishu zumvikana tuzotubanda, niba tuzumvikana nazo tuzokoma tubabwira tuti kino gikorwa nishakoze neza kandi ngo bane kwitwara ko kwitwara.
Ibijanye n'imigenderanire, haraheze imyaka ibiri u Burundi n'u Rwanda tutabanye neza, bikaba ndetse byaragize n'ingaruka ku mibereho y'abanyarwanda n'abarundi, cyane cyane abanyagihugu bato bato. Mbega gushika n'uno munsi twofata yuko ingendo y'u Rwanda iracari yayindi, u Burundi turacari hahandi, ntashobora kwibwira ko kugira ngo turabe yuko imigenderanire yosubira kunaguka.
Iyo habaye kutumvikana umuntu yagize akabazo ateza ubundi aryakigura akamwihira ati nyamara turabe ku bintu byohera ngo twararindire yuko uko kurera bitera byunyuka tujye turaba. None nk'umuntu abita abantu bashatse gutimbaza ubutegetsi mwobana gute? Ibyo uno munsi bashobora kudakunda gutorika umuti bwa muri Kazoza turakerekana tirahamwe abamwe abagize ibintu n'ibindi ugasomborotso twarakihanganiye n'ibindi twebwe twabishimira amakungu ati no bintu urubanza muze guce. Uno munsi ashobora kudakunda mbwa muri Kazoza na kimwe kiba tutezwa n'ingorane n'igihugu cy'u Rwanda tutabika tutamenye tutabika tuzimenyesha abakungu twebwe abarundi dufite ubutegetsi ubwitonzi ntabwo dutwara dutwarira hejuru.
Nitwa Christine Kamikazi, nkorera ikinyamakuru Iwacu. Mwaratanguje umugambi wo guhinyanyura ibwirizwa shingiro. Ni mu gihe ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro riri mu ngingo zitumvikanywe ko mu biganiro biherutse kubera i Arusha, ko none mwahisemwo gutanguza uwo mugambi utarumvikanwa ko n'abari mu biganiro, ni ukuvuga yuko mutiteguriye gukurikiza ibizova muri ibyo biganiro. Muri make ibyo biganiro bibera hanze mu biha ikibanza iki? Murakoze.
Kujya ibwirizwa shingiro yavuze yuko twafashe ingendo yo kurinyanywa, kandi hakiri abantu bakiganira ibiganiro sibyo uno munsi, kandi sibyo byeje izo bandara. Icyo twabwira ni uko kandi na mwebwe n'abamenyeshamakuru ari mugomba kuzamurabaza ibibazo namwe mubizi muzinyishu yabyo. Ibiganiro by'ibwirizwa shingiro byatangwa mu mwaka w'2012. Ibiganiro ni iby'abarundi kandi umurundi wese angana n'uwundi. Ibisigaye yuko uri umurundi uri hanze tusumba abarundi bari mu Burundi. Reka da hageze ubwo igihugu umukuru w'igihugu angana n'umurinyi n'umworozi kuko iyo cya twese ntuzoranga n'uko uhagaze muri Amerika cyangwa i Buraya musumba abarundi bose. Nibaza neza yuko ari ukuzimira ngaho iyo uhageze kubona ineza y'igihugu turi mu gihe cya demokarasi, abenegihugu bose bashize none abandi bashira. Muze mubaze ibyabaye tubi nayo kwikukira ibyo mubona byabaye ico bundi ko byanjye bibona. Itandatu na gatanu ko byagenze, mirongo icyenda na gatatu ni ko byagenze, 2025 ko byagenze, 2010 ko byagenze, 2015 ko byagenze. None dufite ikibazo kibonesha amaso nkawe ucuyinda yuko inini nyinshi ugomba kurondera, kandi nyinshi zinatugaragare kuri abantu baterekwa ikintu kijyanye n'amatora mu bushaca bw'u Burundi. Kandi abo bantu twamaze kubatora umuti yuko izo ngendo ari zo guhasha mu masezerano ya Arusha. Ibyo birumvikana neza yuko rero ibintu bijyanye no mu bintu by'ibiganiro byo hanze, ibiganiro nyamukuru byabaye ngaho cyo kugira igihugu. byakozwe n'ibindi bintu byakozwe tutera no matora y'2015 bijya byakozwe mu Kayanza y'amafedu rute ibiki byakozwe n'abashinzwe amateka n'abakinyuza amateka bose barashikiriza ari n'ibyo nakoze mu gutunga umugambi igihujije umutekano cyangwa umugambi igihujije kuba yituye byose ari ibintu byasabwa bizotuma ibizwa shingiro rihinduka rero iki gihe rero kwishyira mu ngiro rero tukwiye bw'abantu bazoguma baganira amashyi tubanda itwe dushyira mu ngiro ibyo igihugu kibandanye kibaho hamwe na cumi na menye ibiganiro byagusha musanze muzi cyo muzari yakoze ari yavuze yuko ati ibiganiro mu kwezi kwa gatandatu kuno masezo byareze amariyo cyarabandanye ratoya ibigo ariko abagabo n'abakinyizi bose bari mu yafitizo ijambo byaraye ijambo n'ibindi byanyuma ijayo baye amariyo cyapfuyemo baratwereka ibyavuyemo dusanga byinshi barabihurije kudusanga ese cyo turashyira mu ngiro nta mutsinzi kibere rero kisigaye nabyo abarezo bandi baganira ku gihugu kibandanye kibaho nta murundi umwe cyangwa babiri batoze ikintu barundi gucana nishoboka tuzobandanya twubake igihugu tubandanya abandi tuzoza bakurikira
nitwa Anaya Majesté Barenga nk'abantu mu menshi makuru wagiye imico kama mu ihinyanyurwa ry'ibizwa shingiro byanditse ko ibiringo by'umukuru w'igihugu biduye ku myaka itanu bikaja ku myaka indwi none ganye n'icyubahiro umukuru w'igihugu mu gihe iryo hinyanyurwa ryokwemezwa n'abarundi bose muka n'umuryango wa politike musanzwe murimo ukabashyira imbere kugira mwitoze tukaba tuzi ko mu 2025 muzamukira imyaka 15 muramutswe abarundi mbega muzotangura gushasha cyangwa muzobandariza kuri imyaka 15 muzobiharura gute
ibyo ni ingingo mwego parakwa ino ngwara tuyivemo ibizwa shingiro si iby'umukuru w'igihugu n'iby'abarundi iby'ibihingwa nabyo bitunganijwe mu ntumbero y'abarundi ko babyifuza rero n'umwiri jyewe njya kumbaza ati mbega umugambo niba ashobora kwizera mana yacu ugomba kuneza ingorane uno munsi ndiko ndakora igihugu bantoreye ujye kuraba rero uri kurakorera igihugu umukuru w'igihugu ni umuntu nk'abandi n'umuntu ushobora kugira ikibazo nk'abandi sidabyifuza mugabo turabona neza ko ari abantu uri kurakora iby'ejo ntabwo iby'ejo iby'ejo ni iby'ejo umwaka w'2020 mugabo uno munsi w'2020 imyaka 2017 turasimba kanda tuza kwa rabuje wewe gusimba kanga na dusimba ababuje barabibona nta gusimba kanga ibyo katorikire abe ni igihe turekere n'imigambo turekere n'abajeje gusigura ibya mategeko mugabo uno munsi sumitwa ariko ikibazo cy'ibiringo se sumitwa ariko abantu kuba ari kwa maraguriza igihe bwiza shingiro nyine yuko abantu ze nze murinda ko amatora zoba nitwagira imana ibintu bikava gukibukirwa n'ibijanye no kwemeza cyangwa kwanga inyanya bwiza shingiro n'ibyagera bwiza shingiro muze muri somo ari kuri ivuga nibasanga bati kuko maze gutungana rero mushaka guhaguruka mushaka mubaza ati mu muri sentare iwe bwiza shingiro tutubwire yuko niba ari ikibazo cyari mbega mubona bikomeza ukuhunye no kwidemiriza ituze imana tugenda mwaka nko mu kwezi kandatu bibiri mutoje mwari kite mwari kite mwitwaje mubaze iduze atabatayitoza abantu bayitoza mutoje mwari mbega mutubonera ibijyanye no bizo shingiro gihe nayo byemejwe bizogenda gute mutoje mwitwara mundi murinda abantu bazo kwitoza
nitwa Diomede Hategekimana nkorera televiziyo y'igihugu akabazo kanje ka mbere kajyanye n'intererano y'amatora n'icyubahiro igihe mwatanga intererano y'amatora muri berbe mu gisata cyayo kiri Ngozi muhamagarira abandi bose babishoboye gutanga intererano y'amatora mwamenyeje ko iyo ntererano izotangwa ku gushaka k'uwo wese akunda igihugu ni kuki yahindutse itegeko
intererano y'amatora twatanze intererano twamagara bene igihugu amagara b'igihugu gutanga intererano ajya urabona ije natanze n'umukuru w'igihugu kubera ntara karokeza ca magana abandi birandi b'igihugu mugati bwiza shingiro rivuga iki
ku murundi wese afite ubwiza guterera
mu terera guterera mu kubaka igihugu kimbataza demokarasi kimbataza ubutungane n'umutekano rero itegeko ntabwo ryaje rizikiye ku biri ryaje ryunganira umukuru w'igihugu ugomba kwiyorohereza nawe ngaho byaje byunganira ni nk'uko rero n'imbere y'uko itegeko rinaza benshi bariko baratanga ariko baratanga bitaranasohoka kwa tanda wanda chwa kwa tanda ni mechi chana wende kwa tanda na sande kwa tanda kwa tanda ni mechi chana mungabu na karoto wa tanda mungabu kama za kuzi teje kuma kuza tuwa tuza kukiteje kwa tuzo tanga kumushara tuwe mga wale nza mafaranga nuku tuzo tanga mushara wose kumaka tuzo tanga tuzo tanga wate nara tanda oya nara tanda ya ambiri nuku mushara wanda wazo utuwara hamariru ni kihugu igihugu nta gisumbi igihugu kuko tase igihugu nta ibyo byose byo kumenyesha makuru ndatse igihugu kudanda tatye kunda ndagutwa igihugu gitembagaye kabakabaye rero igihugu cyitangirwa muri byose kugira ngo kikumeshe bwa bikandi hagaze neza kugira ngo neza kigira indongozi igutaje indongozi imeza
kubijanye n'indahiro y'umukuru w'igihugu icegera ciwe n'abagize leta mu kwinjira muri aya mabanga ingingo ya mbere iyo myanyuro ibwiza shingiro ivuga ko Burundi ari igihugu kidashingiye ku madini république laïque muri mu France ingingo ijana n'indwi ijana na mirongo itandatu ijana na mirongo itatu n'umunani iyo myanyuro ibwiza shingiro zirerekana ingene abandondagui bazorahira baja mu mabanga aho bazorahira bavuga bati imbere imana mushobora byose ubwo izo ngingo ntizivuguruza ingingo ya mbere ivuga ko Burundi udashingiye ku madini mbega hamwe byoshika nimba mu Burundi koko hariho abahakanyi batemera imana bakazotorwa muri ayo mabanga bazorahira ibyo batemera
hanyuma ikijanye indahiro wacana ni bibindi erega imana ni bibindi biratangira mugo ko leta ayira yike mugo leta ntiyegamiye ku ndimi na rimwe mugo imana ni bibindi biratangira imana ni bibindi biratangira imana ni muri nyuje ubunyesi abari dini eka cyo marero ubije n'indahiro nabwo cyo cyerekana yuko Burundi bagaraye kwifunuzi nitwabuze imana y'abakoroti nitwabuze imana y'abasilamu nitwabuze imana y'umuze y'abakatolika eka imana ni imana ni imana rudende kandi ko beti none turi bati Burundi bwacu imana ko twari dutungira kututagira gufuta kuna kandi Burundi wese ari mba gucungira yewe twese n'abari ari mu urazi inyara twaburiringe ndukiwirimba Burundi bwacu imana ko twari dutungira ndabaye ni ati idini ryari tuha epu tuva tine idini ryari tuha Burundi eka Burundi imana ko tuhaye kudutungira hanyuma rero ngaho karukara nagapfungu gusa kari mu bantu cyane n'udutego tuza turimo imana idufashe cyane
aha niho kino gice cya mbere cyerekeye ikiganiro umukuru w'igihugu yagiranye n'abamenyeshamakuru kirangiriye Jerome Niyonzima ndabasezere ndabifuriza kandi umwaka muhire w'imbibiri na cumi n'umunani murarinibwe mu banyu no mu byanyu n'aho ubutaha
cyari ikiganiro Nkurere Kazoza ikiganiro gice hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Njoti mwese mukunda radio y'Ijwi rya Amerika. Ibiganiro twateguye muri aka kanya bigaruka ingaha. Turashimiye ingenieur Nelson Laps yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye. Turabashimiye namwe njoti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye kumviriza ibindi biganiro vya radio y'Ijwi rya Amerika. Mungire rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese.